Nkurunziza habu wapoye mu ijoro ryo gatanu ijoro gatandatu baguye mu binogo bibiri ahitwa Gafumbe Geti ni muri zone butahana muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi ubwo amasoko y'ijwi rya Amerika byatewe n'imvura nyinshi yaguye muri ako gace yatumye uruzi rugogo ruhegereye rwuzura ruratsinzira amazi yarwo yaciye aho inzira atenderana yisuka mu biyombwe byarimo ibindi zahabu mu kinogo cya mbere harimo abacukuye inzahabu 11 icya kabiri carimo 4 basiriyemo bose nk'uko amasoko yacu abivuga ku mutanga kuri wa gatandatu igipolisi kigeze gukinga impanuka abakozi b'ubushinganzi bujejwe ubutare bari kumwe n'abajejwe intwaro biriwe baragerageza gukurayo ibiziga no kuraba ko hari abo borokora ariko bibatakuwa amazi mugabo mu gicugu cyo kuri wa mungu bahavuye bakura ibiziga 13 mu binogo nk'uko byemezwa na musanteri wa komine Mabayi niko Jemu Ndahabonye Imana agira katubwira amamuko y'abapfuye bashinguwe kuri wa mungu
uko byifashe abantu bapfuye bakwiye bakwiye mu kinogo n'icumi na batatu rero tukaba tugomba tubashingure ariko harimo umwe ava mu Kayamba nabi wabo bari ngaha tuca turaba ko tuvugana amasaha bikabarore tumukoresheje isanduku tumushyiremo hanyuma je nca ndamujyana mu Kayamba amasaha bikabarore magana ya murundi duce duhurira mu rwegura ndamumuhe abandi bava cumi bava ngaha nyina muri Mabayi babiri nabo muri Mugwi umwe nawe mu Kayamba na kumutumba harutore na Gafumbe Geti yabo bashingura n'ahantu hamwe kumutumba harutore hatugira tubashingure
Uganda Habonye Imana atwara komine Mabayi ahamagarira abinzi b'inzahabu n'abakoresha babo kwirinda gucukura mu gihe haguye imvura nyinshi
impanuro dutanga ubwa mbere twatanze impanuro nk'uko bikurikizwa n'amategeko nyene ko botengaza ko bafite amasirasi mugabo amasirasi barayafite mugabo isigura ngo umuntu abafite asirasi kwacye twongera ko babonye imvura iguye ari nyinshi baca bava mu ibyo binogo cyane cyane gusanga ibinogo bimaze kugera mu metero 10 ugasanga n'ahantu hegereye amazi ashobora kuzura agaca cayo
umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe guhangana n'ibiza n'isibe Jenerali Brigade de Police Aniseni Baruta arafite hanura amakoperative y'abacukuzi n'ubushinganganzi bujejwe ubutari n'agataka kugira amasanganya agabanuke cyangwa atuzwe
akamo ka mbere no gatera amakoperative mwe nayo yimba ubutare bokora mu migwi hakaba umugwi winjira mu kinogo hakaba n'ubundi ugumi musozi kugira ngo bari hanze y'ibinogo babarabire ingene igicu kiriko kiragenda imvura ikuvye bagashobora kuca babwira abandi bati nimuveyo bakayirindira na karengo ubusiga imvura arayirindira ubutumwa bwa kabiri no gushikiriza amakoperative akamana ntaryo araba yuko muri barya abakozi bakoresha yuko atabandi bantu boba babinyegezamwo kugira ngo baje kurondera inzahabu canke ubundi butare mugabo babirondera ku giti cabo binyegeje inyuma yabo bantu baba bariko bakora bazwi ubutumwa bukurikira n'ubuha ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ubutare n'agataka bakama iminsi yose baraba yuko ayo makoperative afise amakontra amasezerano na zanzu z'ubwishingizi ibi twita assurance kubasaba yuko batohirahira ngo basubire kuja gukora ibikorwa mwene ivyo badafise ubwishingizi kuko iyo habaye ingorane nk'izi bafise ubwishingizi bararonka indishi y'akababaro ariko bataburonse biba ibikorwa by'impfagusa n'uruhombo ku gihugu n'uruhombo ku miryango yabo
mu buraruko bw'uburengero no mu buraruko bw'ubuseruko uduce tubiri turimo ubutare bwinshi butandukanye mu Burundi amasanganya amwe nayo arakunda kwibonekeza abindi nzahabu mu kinyegero cyane cyane bahitamwo gukora mu ijoro kugira abinyegezo abagejeje intwaro bagacukura mu binogo binjiramo atabikoresho na kimwe bafise cyo kwikingira intara ya Cibitoke ni ikunze kuvugwamo benshi mu bahitanwa n'ayo masanganya kurusha izindi eroje wika neza ijwi rya Amerika.